mandanya kumviliza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro ncuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi. Dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cya virusi ya corona gihangayikishije isi yose. Tugivuga ku bya kino kiza, OMS ishami rya Onigita magara y'abantu ku isi ryagabiye Leta y'u Burundi amadolari y'Abanyamerika agera ku 600,000.
Ibyo rero byose turabishima kandi turashima ko Leta nkozi mbyeyi imigambi yashyize imbere ishyigikiwe n'abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane babicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya SIDA.
Uyu ni Dr. Thaddée Ndikumana, umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi. Ino ngabire iri mu bituma ico gihugu cishimira ko makungu yasubiye kugira icizere Leta yabwo igizwe n'iki. Turabigaruka kwandi hato muri kino kiganiro iwanyu mu ntara mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninazo. Imbere yo kwinjira mu kiganiro iwanyu mu ntara nyizina, reka ariko mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanze tubwire yagezwe hirya nino ku isi ahereye muri Zimbabwe. Aloise, mikro ni gwawe.
Urakoze Diane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umugambwe Chadema utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania kuri wa kabiri waragenye Tundu Lissu wazohangane na John Pombe Magufuli mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi. Lissu yacitse ku icumu arashwe inshuro 16 n'abashaka kumugandagura mu mwaka w'2017. Yahoze kandi ari icegera cy'umukuru w'umugambwe Chadema. Yatashe mu gihugu mu kwezi guhetse avuye mu Bubiligi aho yari amaze imyaka ibiri yarahungiye. Lissu anegura Magufuli ari ku butegetsi kuva mu 2015 kuba yaremereye Abanyetanzania kuzorwanya ibiturire, ariko mu nyuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamwagiriza kubangamira ubwigenge bw'abanyagihugu, gutwaza igikenye no guhishira ikiza cy'umugera wa corona. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga kandi ko bafise ubwoba ko amatora azoba mu cyuka cy'iterabwoba no kubahohotera. Basaba kandi ishingwa ry'umugwi ujejwe amatora wigenga by'ukuri. Abategetsi muri Libani bavuga ko abantu bashika 60 bapfuye inyuma y'iturika no kwaka rya kimwe mu bice by'ikivugo cyo ku murwa mukuru Beirute ejo ku munsi wa kabiri. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Hamad Hassan yavuze ko abandi bantu barenga 2,500 bakomeretse muri iyo mpanuka yononye ibitare bike muri icyo gisagara. Umutegetsi muri Israeli yaciye avuga ko Israeli ataruhara ifise muri ibyo byabaye. Imigenderanire hagati ya Israeli na Libani ntako yifashe kubera umuhari w'iterabwoba wa Hezbollah ufise ibirindiro ku rubibe na Israeli wama wahungabanije umutekano muri Israeli. Umushikiranganji wa mbere wa Libani yatangaje umunsi wa gatatu ko ari umunsi w'ikigandaro. Icyatumye iryo sanganya riba ntikiramenyekana. Perezidansi ya Amerika ivuga ko Perezida Donald Trump yamenyeshejwe ibyabaye kandi babandanye gukurikiranira hafi ingene biriko biragenda. Muri Libya, indorerezi y'imva makungu zarateye impungenge n'ubwiyunge hagati y'abacangero b'Uburusiya hamwe n'abarwanya Leta ya Libya. Bavuga ko batuma ubuzima bw'abanya Libya bujya mu kaga kandi bituma intambara muri Libya ziyongera. Mu ndwi iheze, abasirikare bo ku ruhande rwa General Khalifa Haftar baravuye ku nkengera za Tripoli. Amashyirahamwe haranira agateka ka muntu hamwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko ibisasu bya mine by'Abarusiya byasizwe bishinzwe mu butaka. Abasivile bariko barasubira mu mazu yabo inyuma yo guhunga intambara, bariko bicwa n'ibyo bisasu byatezwe mu kuzimu. Raporo ya ONU yo ku itariki ya 13 z'ukwezi kw'indwi guheze ivuga ko ibyo bisasu bimaze kwica abanyagihugu 52 na 96 bakomeretse mu manuko bwa Tripoli. Izo ndorerezi zivuga ko zifise ubwoba ko Uburusiya hamwe n'abashyigikiye abarwanya Leta ya Libya bashobora gukora igitero gikomeye cyo kwigarurira Tripoli mu bihe biri imbere. Impande zitacana uwaka muri Yemen ziri mu biganiro bigamije gufundika amasezerano yo guhanahana abanyororo byashyikirijwe n'umutegetsi wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu itabara imbabare ariryo Croix Rouge. Leta ya Yemen yemewe n'amakungu ifashwe mu mugongo n'urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite kuva mu 2016 iri mu ntambara n'abaroberi b'abahuti kuva bafashe umurwa mukuru Sana mu 2014 izo mpande uko ari zibiri zarahanye abanyororo ariko uruhande rumwe rumwe rubandanye ruvuga ko rugifise ibihumbi by'abanyororo mu busho mu kwezi kwa kabiri izo mpande zibiri zarashitse kumwumvikano mu biganiro byabereye i Amane muri Jordania bemeranya guhanahana abanyororo kuva intambara igitangura. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko abasirikare ba Amerika bari muri Afghanistan gushika mu kwezi kwa 11 uyu mwaka bazoba bagabanijwe gushika ku 4,000 or 5,000. Perezida yanse gutomora igihe nyezina iyo ngingo izotangura gushirwa mu ngiro ariko yemeje ko bizotangura vuba. Abasirikare ba Amerika batanguye kugabanywa inyuma y'aho Leta ya Trump itereye umukono ku masezerano y'amahoro n'abatalibani mu kwezi kwa kabiri.
Arakuze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ayo makuru y'igihe no ku isi adushikirije yose ndayibutse ko muyasanga mu nyandiko ku rubuga rwa interineti rw'Ijwi rya Amerika ariko wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com kuri Instagram yacu ariyo vewa Ijwi rya Amerika naho tubaha amakuru tubicishije mu mafoto na video. Twitter na YouTube vya radio yanyu ni radio yacu vewa. Tino kuri Facebook ariyo vewa radio yacu. Abari mu Rwanda murashobora hamba vizo mbuga kudukurikirana ku FM 104.3. Mu Burundi mukurindira ku butegetsi bidusubiza FM zacu ibiganiro bitandukanye muvyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabaha ikaze. Ishami rya ONU yita magara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo ryaronkeje Leta y'u Burundi ingabire ingana n'ibihumbi 600 vy'amadolari y'Abanyamerika izofasha hanini mu kurwanya ikiza ca virusi ya corona. Ibindi ku vyino nkuru turabibaza mugenzi wacu Rero Jurika neza.
Iyo ngabire yatanzwe kuri uyu wa kabiri umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Tadendikumana ahejeje kuyakira yabwiye amenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ibiyigize.
Umutwe wa mbere ugizwe n'ibikoresho bije gufasha kurwanya cya kiza coronavirus harimo ama concentrate d'oxygène ashika 50 yatanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Hanyuma harimo ibikoresho ama reactive yo gupima yo muri laboratoire yatanzwe na OMS. Hakaba harimo rero kandi n'ibindi bikoresho bikomeye bije gufasha amavuriro y'uburere kugira ngo ashobore kwitaho inkomere na cyane cyane bajya bagira amasanganya mu mabarabara. Ibyo bikazafasha cyane kugira ngo umuntu agize ingorane ari ruguru no mu ivuriro ry'akarere bashobore kumwitaho.
Ubumwe bwa Buraya bwahagaritse imfashanyo bwaha Leta ya Burundi kuva mu ntango z'umwaka w'2016 buri mu batanze imfashanyo bicisha mu ishyirahamwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu OMS. Umushikiranganji Ndikumana yishimira kubona abafasha Burundi basubiye kubugirira icyizere.
Ibyo rero turabishima cyane kuko iyo ngabire ijyanye n'ibitaro by'uburere ijyanye n'ibikoresho byo kwa muganga bashobora gufashisha abagize ingorane zo mu ibarabara bagize amakisida itanzwe mu mfashanyo yatanzwe na Union Europeenne bicishe kuri OMS. Ibyo rero byose turabishima kandi turashima ko Leta nkozi nzeyi imigambi yashyize imbere ishyigikiwe n'abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane babicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya sida.
Imigenderanire hagati y'Uburundi n'ishyirahamwe OMS yari yatoze kayo mu mezi aheze kuva aho hadukikiza cya corona muri icyo gihugu cyo mu buseruko bwa Afurika mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Abaseruka icyo gisata cya ONU cyitaho amagara y'abantu bavuga ko abategetsi bafatanye n'erwa icyo kiza. Hagati mu kwezi kwa gatanu Uburundi bwirukanye abakozi bakuru bakuru ba OMS bane harimo Dr. Lothaire Kazadimurombo yari serukira muri icyo gihugu. kuva mukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye yatangaje ko COVID-19 ari umwanzi wa mbere w'igihugu agatanguza mbere isekeza ryo gupima abantu mu kivunga mu ntango z'ukwezi kwindwi guheze amashyirahamwe mpuzamakungu atari make harimo PNUD gitahita ya mbere ku isi OMS n'ayandi yiyemeje gushyigikira leta mu mugambi wayo wo gutuza umugera wa corona kuri uyu wa kabiri abagarariye ibisata bitandukanye bya runye mu gihugu babonanye mu nama yabo ya mbere n'umushikiranganji mushasha ajeje imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu Albert Shingiro Gariko ni ya seruki visata vya unyu muri usangi mu Burundi yemerere ta kwizo visata bigiye gushikira imigambi y'igihugu eroje urika neza ijwi rya Amerika
Ijeje gushigikira imigambi y'Uburundi Gariko ni aserukira ibisata vya ONU bitandukanye mu Burundi avuga na Albert Shingiro aramutse ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu yarabigarutse ko inyuma mu bunano yagiranye n'abaserukira ibisata bitandukanye vya ONU mu Burundi kuri uno wa kabiri Ijavugiye muri uwo mubonano twatororokanije duce kwa kunzi rijuru rya Amerika turabisomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari mu Kigali mu Rwanda
Umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu yamenyesheje ko Uburundi bwasubiye inyuma ku bijanye n'iterambere kubera ibyabaye mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020 kuko ibihugu bimwe bimwe byafatiye ibihano igihugu cy'u Burundi Albert Shingiro afatiye ku kungene baganiriye ku bijanye n'imigambi leta y'u Burundi yashize imbere afite icyizere ko gufashanya bigiye gusubira Shingiro anafatira ku mibonano amazi imisi agiranira na bamwe bafasha Burundi
nico fitorera imigambi ya mbere yo gushira imbere hamwe nabo bakaza bafasha twaganiye neza ku buryo twibaza ko imisi imbere mushaka kuzobona ikintu kinini yagihindutse mu byerekeye imigenderanire n'u Burundi n'andi makungu mazimisi mpura n'umwe wese ukwiwe mugabo ntangwe guhura nabo mutugwi kugira ngo dushe kuvugana neza na neza ingene twokorana hamwe misiza kugira ngo umwanya twataye entre 2015 na 2020 mu byiterambere twataye umwanya munini cyane murazi byabaye mu gihugu hanyuma ibihugu bimwe bimwe biraduharira ivomo binaduhora n'ubusa mugabo rero tugiye gukorana ingufu nyinshi cyane kugira ngo mu bisi imbere mubone igihinduka
mu mibonano yagiye aragira Albert Shingiro yemeza ko yabonanye n'abaserukira ibihugu byafatiye ibihano Burundi uwo mushikiranganje akamenyesha ko afite icyizere ko mu kiringo kitarenga umwaka Burundi buzaba bwatezuriwe kuko icyo kibazo cyama kigarukwa ko mu mibonano yose agirana nabo vyega
Ijo by'ibihano byafatiye Burundi navyo nyene twabivuganye sibo bafashe ibihano byafashwe n'ibihugu bimwe bimwe mugabo nabo nyene kuba bishaje dukorana bashobora gufasha kubera abone ibintu byahindutse mu gihugu duherutse mu matora yagenze neza inzego ziko zirahaja mwarumvise ko leta mvyeyi leta nkozi iri ku kivi twibaza yuko nabo babifashe ibyo bihano nabo nyene mu misiza bagiye guhindura bashobore kubikura atakintu gisabwe donc ibaza ko bizogenda neza nibaza yuko uyu mwaka utazohera bimwe byo bitarahava
urongoye ibisata byose by'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi arashima uyu mubonano Gariko ni yemeje ko ibyo bisata bibona ibiriko birakogwa kugeza ubuzima bw'abanyagihugu buteye imbere yamenyesheje ko ibyo bisata izo bandanye bifasha mu biza biteza imbere umunyagihugu turashimye ako karyo uduhaye kuko nakambere mbonye kuvanda ingaha mu Burundi haraciye imyaka itatu icyerekana mbere ko dusubiye mu migenderanire twahoranye imigenderanire yari myiza ariko yamekenewe kunagugwa ku neza y'abarundi navuga ko ibyo mwadushikirije twabifashe nk'ama mwizere rero ibyo twiyemeje mu gufasha Uburundi gushika mu buzima bubereye abanyagihugu mwanashikirije ko tubona twigoro turiko turakogwa mu neza y'abanyagihugu turabubona kandi turabishikiriza aho tugiye hose Uburundi bwagiye mu bibazo by'imigenderanire na bimwe mu bihugu byafashije igihugu mu mwaka wa 2015 inyuma y'aho umukuru w'igihugu nyakugendera Petero Nkurunziza yitoreje ubugira gatatu mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ibyabonywe na bamwe mu Barundi nk'uguhonyanga amategeko harimo ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi n'amasezerano y'amahoro ya Arusha abahakanye icyo kiringo bakoze imyiyamamazo bamwe barishwe abandi barafungwa mu gihe ibyo byatumye abarundi bihumbi amajana atanu bahunga igihugu ibyatumye ibihugu byafashe Burundi hafi igice cy'amafaranga leta yakoresha ku mwaka babihagarika
banywanye bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 15,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turabandanye n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Mu gihugu cy'u Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'amazi n'amashamba kivuga ko ikibazo cy'inkukura yahora iteza imyuzure igashira mu byaga abanyagihugu kubera umugezi wa Sebeya kizokemuka bitarenze mwaka 2022. Ubuyobozi bw'ico kigo busigura ko ibi buzobishikira kwera imirimo yo kubungabunga icogogo ca Sebeya iriko irakorwa. Claude Ganza Munyamagana yaduteguriye inkuru irambuye.
Uyu mushinga wo kubungabunga icyogogo cya Sebeya ugizwe n'ibikorwa binyuranye birimo gutera ibiti, gusigura inzira z'amazi, kwagura umugezi wa Sebeya no kureba ko hari ibyo bijyanwa amazi. Ibi birakorerwa ahantu hatandukanye harimo site za Yungwe, Nkomane na Bambiro mu murenge wa Kanama ndetse na Murambi na Byiniro mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu. Cyakora saha gusa ibikorwa byo kubungabunga icyogogo cya Sebeya biri, ahubwo birakorwa n'ahandi nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe kwita ku mazi n'amashyamba mu Rwanda, Bwana Prime Ngabonziza.
Kuko iriya myuzure iterwa n'isuri bizakorerwa mu turere tune, na karere ka Rubavu, karere ka Nyabihu, akarere ka Rutsiro na Ngororero. Iki kibazo mu myaka itatu iri imbere mu by'ukuri tuzashyigira amateka ikibazo cy'imyuzure ya Sebeya tukunze kubona hato na hato.
Bwana Ngabonziza avuga ko bagena igikwiye gukorwa mu gace runaka bitewe n'imiterere yako n'igikenewe mu kubungabunga uyu mugezi, hirindwa ko wakomeza kwangiriza abawuturiye nk'uko byagiye bigenda mu bihe bitandukanye.
Ni imirimo inyuranye, aha murabona ni amaterasi y'indinganire. Guca amaterasi buriya hari tekinike zigenda zigenderwaho ku butaka bumeze, ubuhaname bumeze, aho dusanga hatagenewe amaterasi hagomba guterwa amashyamba, naho amashyamba araterwa. Aho dusanga hagenewe gucibwa imirwanyasuri hagaterwaho ibyatsi bifata ubutaka, ari nabyo bizagabiwa amatungo, kuko hose tugenda dutera n'ibiti bivamo n'imyaka. Ibyo turabikora. Aho tuzasanga hazubakwa ingomero zigabanya umuvuduko w'amazi, ibyo nabyo birakorwa. Ingomero zo ziratangira kubakwa muri uku kwezi kwa munani. Ibyo byose ni ibikorwa byo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, ko tumaze iminsi tubona hagwa imvura nyinshi cyane uko cyari isanzwe, ikagwa mu gihe kirekire tutari tumenyereye kandi kaza ari nyinshi. Ibyo bigatera isuri kisuka mu kabande, isuka muri Sebeya, mahoko, abantu bakimuka, hari naho tugira ibyago n'ubuzima bw'abantu bukatakariza. Ubwo rero hakiyongeraho ibikorwa remezo.
Bamwe mu baturage bavuga ko uyu mugezi numara kubungabungwa baziruhutsa ndetse bagatura batekanye, kuko mu gihe cy'imvura bawegereye badasinzira nk'uko abo mu murenge wa Nyundo babivuga.
Ubu rero baje kuyikora byaba bidufashije kugira ngo tugumye kugira umutima utuje, cyane cyane ko umuntu atasinziraga kuko imvura yagwaga tukagira ubwoba tuti none iraje. Ubu rero babikoze bakayikora ariko hakiri kare, bari bakwiye gukora vuba vuba bagakugira ngo uku kwezi kwa munane nibura kuzarangire nabo barangije. Ariko ngicyo nakwifuza ni uko bareba aho amazi yagiye anyura bakamaza bahashakira ntuza ibyo nakwita protection bakahazibira mbere y'uko bavuga ngo barayikora yose. Gutunganya umugezi wa Sebeya bawutunganije neza, abaturage batura neza kubera ko mu minsi yashize yarateye isenyera abantu benshi cyane, ndetse yambuka n'ikaburimbo igera hakurya mu murenge wa Rubavu.
Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi n'amashyamba buvuga ko hateganyijwe kubaka ingomero z'uburyo butatu bugamije kugabanya umuvuduko w'amazi mu mugezi wa Sebeya, ndetse n'inkuta zizajya zikumira amazi ngo atarenga inkengero z'uyu mugezi agasenyera abaturage cyangwa akangiza ibyabo. Uyu mushinga urimo gukorerwa mu turere tune tw'intara y'Iburengerazuba aritwo Rubavu, Rutsiro, Ngororero na Nyabihu zatwara miliyari 22 z'amafaranga y'u Rwanda, ukazasiga ikibazo cy'isuri itera imyuzure kibaye amateka nk'uko ubuyobozi bw'iki kigo bubivuga.
Ibi byose turabikora mu buryo muri imyaka itatu iri imbere muri 2022 iyi mirimo yose igomba kuba yararangiye nta bintu by'imyuzure bindi dusubira kubona bitwara ubuzima bw'abantu cyangwa se bikangiza ibikorwa remezo
ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi n'amashyamba kivuga ko ikibazo cy'imvura imaze iminsi igwa kimwe n'icyorezo cya virusi ya corona byakomye mu nkokora ibi bikorwa byo kubungabunga iki cyogogo cyasebeya ariko ko muri iki gihe cy'iki bagiye gukorana umuvuduko kugira ngo imvura izongere kugwa ibikorwa bigeze ku kigero gishimishije. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Abanyamerika bariteguye gutora umukuru w'igihugu ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa 11 no mwaka. Perezida aharubu umurepublikan Donald Trump cyo kimenwe vyiteze ko bazohangana ari we umudemokrate Joe Biden bose bahuriye kuba batora basa nk'abiciyemo kabiri. Muri ino nkuru umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika ari Los Angeles muri Amerika Mike O'Sullivan aradusigurira uwo Perezida Trump aramutswa Amerika ari ndetse n'ubutumwa ashikiriza Abanyamerika muri bino bihe ariko yongera kubaresha ngo bamutore. Ni mu ijwi rya mugenzi wacu Temistocle Mutijima ari mu Rwanda.
Perezida Donald Trump arimo arahindura cyane uburyo bwa politiki yita cyane ku kurinda imipaka y'igihugu cye ndetse arazura indoto z'Abanyamerika basaga n'abibagiranye. Uko niko bamushyigikiye bavuga bishoboka ko nta kindi gihe higeze haba abakandida batandukanye nk'ubu kuduharanira amategeko nituze turashaka imipaka ifunze neza rwose abantu binjiye kuko babikwiye kandi bikanyura mu nzira zemewe n'amategeko. Ku yindi sura ya Perezida Trump ni umuntu udashoboye akazi ibyo bikavugwa na mugenzi we bahanganye w'umudemokrate Joe Biden. Ni umuntu udakwiye ndetse udashoboye biteye ubwoba mbirebe mu miyoborere y'isi ndetse n'igihugu cye. Perezida Trump ni rurangiranwa mu bijyanye n'imitungo itimukanwa ndetse yahoze ari icyamamare mu biganiro bya televiziyo. Yashidikanyijweho ubwo yatangazaga ko agiye kwiyamamariza ubuperezida mu 2015 nyamara yaje gutsinda Madame Hillary Clinton umudemokrate wanabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika bitungura benshi. Ikiraro yambukiyeho cyamuhuje na miliyoni z'abanyamerika. Mwarimu Louis Sabato ni impuguke yazobereye mu gusesengura ibya politiki yigisha muri kaminuza ya Virginia ati ntibisanzwe uburyo ari abakozi baciriritse ntibize no kugera ku mashuri makuru ariko uburyo bashyigikiyemo Trump burakomeye. Perezida Trump yashinjwe kuba yaragerageje kwifashisha inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Ukraine ngo ashobore kugera ku nyungu ze bwite mu bya politiki. Inteko ishinga amategeko ya Amerika umutwe w'abadepite yamutakarije icyizere ku birego byo gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite no gutambamira imirimo y'inteko. Nyamara bwana Trump yasabye kurenganurwa avuga ko ibyo yakorewe ari itotezwa rigenderewe. Hanyuma umutwe wa Sena wiganjemo abo mu ishyaka rye ry'abarepublikani uza kumugira umwere. Nyuma y'ibyo ariko yahuye n'indi ngorane.
Uyu mugoroba ndashaka kubwira uburyo igihugu cyacu cyashoboye guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona mu buryo butari bwabaho.
Uko umubare w'ubwandu bw'iyi virusi n'uw'abantu yica wagiye uzamuka muri Amerika ni nako imibare y'abashyigikiye bwana Donald Trump yakomeje kugwa. Ikindi kiyongera kuri politiki itavugwaho rumwe ni imyigaragambyo yakuruwe n'impfu z'abanyamerika babirabura bagwa muri kasho za polisi yanaje kubyara imvururu muri imwe mu mijyi yo mu gihugu byatumye Perezida Trump yitabaza imbaraga z'igisirikare mu kuyihosha. Sherry Baby Jeffy ni umusesenguzi mu bya politiki.
Ndatekereza ko virusi ya corona yabaye nk'ikwiye ibipfuko byari bipfutse ibikomere byinshi bikizenga kandi bimaze igihe kirekire.
Mu gihe Joe Biden ayoboye hagendewe kuri byinshi mu bitekerezo, abayoboke ba bwana Trump nabo bamutsimbarayeho. Barbara Perry ni umwarimu muri kaminuza ya Virginia ati
ndatekereza ko benshi mu barepublikani babonye politiki bashakaga ku bwinshi, bashakaga igabanyuka ry'imisoro, bakanashaka impinduka mu bijyanye n'ibyemezo by'urukiko rw'ikirenga, nk'urugero bifuzaga igabanuka mu birebana n'abinjira n'abasohoka mu gihugu.
Ikindi kiyongera ku ngorane za Perezida Trump ariko ni amakuru ya vuba agaragaza ko ubukungu bwa Amerika bwamanutse ku gipimo kitari bwabaho. Mu gihe abashinzwe ubuzima rusange babuze ibikorwa bihuza abantu benshi mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya corona, biragoye kongera kubona ibyishimo n'urugwiro byabonekaga mu bikorwa byo kwiyamamaza mu gihe bizaba bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga.
Ubu naho ni wa mwanya dusubiza amaso inyuma turabize yaranze no munsi mu mateka. Igenekerezo nk'iriye mu mwaka w'1962 Nelson Mandela yaratawe muri yombi. Icyo gihe Nelson Mandela yahoze atwara Afrika y'Epfo yarayoboye umugambwe icyo gihe utari wemewe n'amategeko ANC. ico gihe Mandela yafashwe ari wenyene sivyo Gavinuste Nshimiyimana
ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa munani umwaka w'1962 igipolisi cya Afurika y'Epfo cyataye muri yombi Nelson Mandela wayoboraga ishyaka ritemewe rya ANC akaba ari nawe wari umuyobozi wa mbere mukuru w'ingabo zaryo umukonto wesizwe yafatanywe n'indi mpirimbanyi Cecil Williams bafatirwa ahitwa Kedara akajya gato kari hafi witwa Howie kuri mu ntara ya Natal yafashwe amaze iminsi mike agarutse muri Afurika y'Epfo nyuma y'amezi atandatu ari mu gihugu cya Maroc aho yari yaragiye kwihugura mu bya gisirikare mbere yo gutaha yari yagiye mu nama All Africa People's Conference yabereye muri Ethiopia Nelson Mandela akimara gufatwa bamwe mu bagize umutwe w'ingabo mu konto wesizwe baketse ko yagambaniwe ariko Nelson Mandela ntigeze abiha agaciro mu myaka yakurikiyeho uwitwa Donald Rickard wari umudiplomati wa Amerika atangaje ko ikigo cya Amerika gishinzwe iperereza CIA cyatinyaga ko Nelson Mandela yaba akorana n'abagendera ku matwara ya gikomunisiti CIA yatungiye agatoki Leta ya Afurika y'Epfo aho Nelson Mandela yarahereye yarafashwe afungirwa muri gereza yitwa Marshall Square iri Johannesburg aregwa ibyaha byo guhamagarira abakozi kwigaragambya no kuva mu gihugu batabifitiye uburenganzira Nelson Mandela yahisemo kwiburanira kubera ko yashakaga kwifashisha urubanza rwe kugira ngo agaragaze ko ishyaka rya ANC ritemeraga na gato politiki ishingiye ku ivanguramoko abarwanashyaka ba ANC bari benshi imbere y'inzu urubanza rwaberagamo bigaragambya biba ngombwa ko urubanza rusubikwa rwongeye gusubukurwa mu kwezi kwa cumi Nelson Mandela yanze kugira uwasaba kumubera umutangabuhamya maze ukwiregura kwe agutangamo ibitekerezo bye bya politiki hamwe n'icyaha akatirwa gufunga imyaka itanu asohoka mu rukiko yasanze abambari be bahanitse baririmba Nkosi Sikeleri ya Afurika
akaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi dushimire mwebwe mwarimu duteza abiri n'abagize ico baterera bose kugira ngo gishobore gutungana Makbire ya Bero ni wegeranije amajwi kuri mikro Marikumi na Jodiane Ninazo ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubaha isango ry'ejo nk'aho twatanguriye mbandanye kugira umunsi mwiza mu byanyu no mu banyu
Radio Ijwi rya Amerika yabaye Radio Ijwi Amerika yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuza yo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Gukerera igihugu cy'u Burundi
yabaye isubizo cyacu.